Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikuwa shikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 13 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederica Mundikije.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara.
Uyu ni Janvier Ndirahisha, umushikiranganji w'indero n'inyigisho z'imyuga, avuga ku ngingo nshasha bwo bushikiranganji bugiye gutangura gufatira amashure yigenga.
Ubwo buryo gufuta ngo muri prevenant ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canka kayobe kandi kuyobegwa si cyaha birashi umwana kayobe mugabo ishuri niyo kibizira.
Uyu nawe ni Gilbert Abeko Njangwa, umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye ubibe hagati y'u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo, hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'ibibondo bifunganywe n'abavyeyi bavyo, turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Rakoze Frederic. Turahera mu gihugu kibanya abacamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe bazosasa mu rubanza n'umunye Congo Jean Pierre Bemba mu kwezi kuza kw'icenda ku vyaha yagirizwa vyo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara yakurikiranywa n'iyo sentare. Iyo byashikirijwe ku munsi wa gatatu Junior Sentare ifise icicaro irahe mu gihugu c'u Holland. Iyo sentare itekanya kumuburanisha ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizanywa nawe nkuko sentare yabishikirije. Bemba inyuma yaho yejejwe ku vyaha byo mu ntambara ciye tahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu, ariko kandidatire yiwe yaranswe, ubu akaba yahisemo guca yitura ubutungane. Ntibiramenyekana rero nimba Bemba azosubira irahe kuburana kuri iyo sango asabwa ko niyo sentare. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yarashitse muri Senegal ku munsi wa gatatu jo mu rugendo atanguye muri Afrika y'uburengero, aho Ubudage buvuga ko bwifuza kwiterambere rya Afrika cyane cyane muri ako karere izotuma bimukira bahungira mu Buraya bagabanuka kandi bifashe no kurwanya iterabwoba. Inyuma ya Senegal na Ghana, Merkel azoja muri Nigeria ahazobonana n'umukuru arongo ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero ECOWAS Jean-Claude Cassibru. Uru rugendo rwa Merkel rukurikiye rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yarimwo muri Afrika, urugendo rwari rugamije kurondera amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji mu gihe Ubwongereza buriko bwitegurira kuva mu muryango w'ibihugu bya Buraya. Imisi yo kwibuka no kunamira senatere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John McCain vyatanguye jo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Phoenix muri leta ya Arizona avukamo. Inyuma yo kumwibuka muri ico gisagara ca Phoenix ejo kuwa gatanu, ikiziga ciwe kizoca gitwarwa n'indege ku cicaro c'inama nshingamateka aha i Washington, aho yari amaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguza amateka. Inyuma y'imisa yo kumusabira izobera muri katedrale katolika aha i Washington ku munsi wa gatandatu, aho Barack Obama na George Walter Bush bahoze barongo ya Amerika bazoshikiriza amajambo, ikiziga cha McCain kizoca gishingurwa ku munsi w'Imana ku ishure riri mu gisagara cha Annapolis ni muri leta ya Maryland, aho yakurikiranye ibyigwa bya gisirikare. McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hasere gitangaza ko imiliyoni 4 z'abana b'impunzi ku isi batiga, ibituma kazoza kabo hamwe na kimiryango babamwo kaba kabi cyane. Ibyo bikaba biri muri raporo icyo gisata giheruka gusohora. hashize rimenyesha ko ku isi hose hari impunzi zababa imiliyoni 20 muri bo abarenga igice cya kabiri akaba ari abana. Icyo gisagara gihamagarira icyo gisata gihamagarira amakungu gushyira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kandi rigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha amareta yakiri izo mpunzi kugira hatezwe imbere ibijyanye n'inyigisho. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe Antonio Guterres yashikirije amakenga ku munsi w'ejo wa gatatu kw'ibintu bishobora kumera nabi cyane mu ntara ya Idlib muri Siriya mu gihe hogabwa ibitero bya gisirikare. Leta ya Perezida Bashar al-Assad ifashijwe n'Uburusiya yavuze ko itekanya guhanagura akarere ka Nusra karimwo abarwanyi. Mu kwezi guheze ako karere karanzemwo ibitero by'indege bituma haba amakenga ko hagira habe nk'ivyabaye mu bisagara bya Aleppo hamwe no mu buseruko bwa Ghouta. Abantu bashika ku miliyoni 3 ba mu buraruko bushira uburengero bwa Idlib barimwo abarenga miliyoni 2 bahunze bava mu bindi bice vya Siriya. Onivuga ko abarenga miliyoni 2 bakeneye ifashanyo kandi amashirahamwe atanga ifashanyo akaba ngo yiteguye gufasha mu gihe byo yangara. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ko raporo ya ONU yasohotse yerekana ko bishoboka ko hoba harabaye ibyaha byo mu ntambara mu gihugu cya Yemen kandi biteye amakenga. Impande zirwanya zigasabwa kwirinda ubwicanyi. Ku munsi wa kabiri intumwa za ONU zatohoje muri Yemen niho zashikiriza ko impande zose zirwana zakoze ibyaha byo mu ntambara mu kugaba ibitero by'indege gufata abakenyezi ku ngufu hamwe no gushira abana mu gisirikare.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Haragiye guhera hafi indwi yose urubibe rwa Rusizi ya kabiri ihuza u Rwanda na Congo rwugaye ku modoka z'amakamyo zitwara imizigo. Ibyo birabandanya kugira ingaruka ku bashoferi b'ayo makamyo. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarishikiye kuri urwo rubibe maze adutegurira inkuru. Tumutege amatwi.
Ugeze ku mupaka wa Rusizi ya kabiri kuri ubu urasanganirwa n'imirongo miremire y'amakamyo haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa Congo. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu izari ziparitse ku ruhande rw'u Rwanda honyine kwabwiye ko zarengaga 80. Uyu mupaka ufunze kuva ku wa kane w'icyumweru gishize ubusanzwe ukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibicuruzwa ziturutse mu bihugu by'u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania na Uganda zibijyana i Bukavu no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bawufunze bavuga ko barambiwe kubeshywa na leta yabo ko uwo muhanda uzakorwa. Bavuga ko imirimo yo kukora yari yaratangiye ariko iza guhagarara hakozwa gace gatoya yewe nta n'imiyoboro y'amazi ikozwe, bityo akaba arimo kubasenyera ndetse agatwara ubuzima bwa bamwe muri bo. Aba bati muribaza ngo kuki twafunze umuhanda, abantu bari bamaze kurambirwa. Hashize imyaka irenga 3 bubaka gace gatoya katarengeje ibirometero 2 na metero 700. Ibyo byabaye handi ku isi mu gihe yari umuhanda uhuza Congo y'Uburasirazuba, u Rwanda ndetse n'Uburundi. Batubwiraga ko bizafata amezi 6 ariko dore ubuhashize imyaka 3 umuhanda warangiritse. Ahubwo abantu barimo gutwarwa n'amazi kuko yabuze aho anyura. Nibarangiza imiferege rero ndetse n'ikiraro. Abo baturage bavuga ko batiyumvisha ukuntu umuhanda wabo uri mu yinjiriza igihugu amafaranga menshi ariko ukaba udakorwa kugeza ubu. Uyati
nayi barabara njo barabara ya kwanza mu province kwingira.
Uyu muhanda ni wo wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi kurusha yindi yose yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko tubabazwa n'ukuntu ari nawo bakomeza kwirengagiza mu yindi yose. Niba dukorera umuhanda rwose ntabwo kuva ku Rusizi rwa kabiri kugera kwa Majoro Vangu harengeje ibirometero 5, ariko se ni gute bifata igihe kingana gutyo umuhanda udakorwa? Icyo badafite ni ubushake ariko ntibabuze amafaranga. Uburyo aba baturage bafunze mu muhanda babaye nk'abawucamo kabiri muri karitsiye ya Ndendele bashyiraho ikiraro gikoreshwa n'abanyamaguru gusa, ahandi nyuma bahafungisha kontineri y'imodoka yashaje. bivuze ko yaba imodoka zari zivuye Bukavu zishaka kwambuka mu Rwanda zaheze inyuma yaho bawuciriye. Izivuye ku ruhande rw'u Rwanda nazo zihera inyuma y'iyo kontineri. Kubari batwaye amamodoka n'abatandi boyi babo batangiye guhura n'ingaruka z'iki kibazo.
Hapa ni meniko kama
aho tugiye kuhamara iminsi irindwi ntituzi icyo twakora ubu turicaye gusa kugeza n'ubu amafaranga yadushiranye. Ubuzima burakomeye, turasaba Leta ya Kongo ko yadufasha tukabashyikiriza imizigo yabo natwe tugataha iwacu.
Kujya gushaka ibyo kurya no gutega kandi ubwo amafaranga nayo yagiye ashira. N'akazi ntabwo kagenda cyane no ku ruhande rw'abakire nabo ntabwo amamodoka yaba ari gukora ubuturaparitse. Mbega ni ikibazo cyane no kubakeneye ibicuruzwa.
Ahantu turi dufite ikibazo cy'iki, nta matwa leta hari, nta hantu umuntu ajya koga. Ivyo kuya kubibona ni shida, amafaranga yarashize, niyanzara nyene riko raturira hano.
Inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zatubwiye ko zirimo kuganira na bagenzi babo ba Kongo kugira ngo umupaka wongere ufungurwe. Bwana Kayumba Ephrem ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ejo habaye kuvugana n'ubuyobozi ku ruhande rwa Kongo, bemera ko bagiye gukemura iki kibazo vuba. Wenda twizera ko kino kimwe gishobora gushira cyakemutse, ariko bavuga bakibanaga nabo nk'ikibazo cyihutirwa kubera ko umujyi wa Bukavu ntabwo uri kugerwaho n'ibicuruzwa by'ibanze.
Icyakora bigaragara ko ibiganiro bidashobora gutanga igisubizo cyihuse hagendewe ku buryo intumwa ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yakiriwe n'abaturage bafunze uyu muhanda ubwo yaraje kubagezaho ibyo yatumwe. Bwana Jean Claude Mbarama usanzwe ashinzwe imirimo ya leta mu biro bya guverineri yijeje abo baturage ko imirimo yo gukora uyu muhanda igiye kwihutishwa. Gusa bo batsimbaraye ko nta modoka n'imwe igomba gutambuka mu gihe imirimo yo kukora itarasubukurwa, ndetse yarinze agenda nta kirakorwa. Uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri uri mu inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda zivuga ko ukoreshwa cyane mu buhahirane, ndetse abaturage bamaze igihe basaba ko amasaha ukora yakongerwa kuko kugeza ubufunga isaha 12 z'umugoroba. Mu gihe rero waba ukomeje gufungwa, bikumvikana ko ingaruka zakomeza kwiyongera cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi atari no ku Rwanda na Kongo gusa, ahubwo n'akarere kose. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Abaserukira imbere y'amategeko amashure yigenga bariyamiriza ingingo yo gufuta amashure adashikana ibice 20% mu bibazo bya leta bitandukanye. Abo baserukira yo mashure babona kwiyo ngingo y'umushikiranganje itisunga amategeko y'igihugu, kandi yari kubanza kumvikanwa ko nabo yega. Ivyo babivuze mu gihe ubushikiranganje bwemeza ko bugiye gufuta amashure yigenga yaronse ubusa kwijana mu bibazo vya leta, ayandi nayo atashikanye 20% hagafutwa umwaka w'indwi w'ayo mashure, nayo yegamiye leta atashikanye 30% hagiye kuyobozwa abayobozi b'ayo mashure. N'inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Raymond Imana ari I Bujumbura mu Burundi.
Mu ngingo umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yafashe kugira ateze imbere ubumenyi bw'abanyeshure, nuko amashure y'abigenga adashikana ibice 20% mu bibazo bya leta aca yugagwa, mu gihe mu mashure yegamiye leta aho ayadashikanye ibice 30% acabogozwa abayobozi b'ayo mashure. Janvier Ndirayisha Rongo ibwo bushikiranganje afatiye ku mwimbo wavuye mu kibazo y'uburenganzira abanyeshure kuja mu gice cya kabiri cy'amashure shingiro mu mwaka wa 2018 yemeza ko ibihano by'amashure yigenga bigiye kuja mu migwi ibiri.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara, ariko kubera ko hariho abusanga 5 munyeshure numwe yamenye ibice tuma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri. Hariho ayo dufatira ko tukugara igice cya kane cy'ishure shingiro, ni kuvuga mwaka w'indwi n'umunani n'ubucenda. Ikindi gice nuko dusha dufata uwundi mugwi w'abagerageje, nabo tukaca tubaha imyaka ibiri y'ukwisubirako byo kunagura ibikorwa byabo, tugaheza tukaca kugara ishure ryo mu windu.
Bamwe mu baserukira imbere y'amategeko amashure yigenga barababazwa n'iyo ngingo. Gilbert Bekonjangwa umwe muri abo avuga ko atumva ingene ishure ryohogwa kuyoberwa kw'abanyeshure, kandi amashure yigenga yigamwo abanyeshure babananiwe mu mashure ya leta.
iyo umwana yobewe akayobegwa ari abana baje bayobewe bavuye muri leta bagaca bamenya ari bake muri prive umushikiranganje cafuta ishuri kandi abayobegwa muri leta amashuri atamenyesha muri leta examen d'etat canke izindi test z'igihugu hoho yirukana umudirecteur none ubwo buryo bwo gufuta ngo muri prive ngo ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canke akayobegwa kandi kuyobegwa si icyaha birashika umwana akayobegwa mugabo ishuri iyo kibizira aho rero amashure yabigenga yaheze ayafuta
abo baserukira amashure yigenga basaba ko iryo tegeko ryosubirwamo rikisunga yandi mategeko agenga igihugu Gilbert Bekonjangwa asaba ko amategeko ashingwa n'ubushikiranganje bw'indero yoshigwaho babanje kubazwa abegwa nayo mategeko
ico kibazo ari kibazo cobanza kikigwa mu nama y'abashikiranganje hanyuma itegeko ryasohoka rikagenda mu nama ashinga amategeko iryo tegeko rimaze kubaho rero rigashigwa ko n'umukono umukuru w'igihugu kugira ngo ibyo bintu bitomoke ntihagira abasubira guta umwikomo kumushikiranganje muri iyi myaka hari icuka kibi cyane hagati amashuri y'abigenga n'ubushikiranganje bw'indero twifuza yuko abaserukira amashuri imbere y'amategeko bubonana neza n'umushikiranganje n'abandi bo muri ministeri bakumvikana neza ingingo zumvikanywe ko zoshobora gutuma amashuri abandanya neza
amashuri y'abigenga arenga 60 niyo amaze gufutwa kubera iyo ngingo y'umushikiranganje w'indero mu gihe muri uno mwaka hataramenyekana igitigiri cy'amashuri azofatwa n'iyo ngingo amanota 72% niyo yafatiwe ko kubakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro ayo mu mashuri atunganya ibyigwa by'ubuhinga n'ayategura abigisha abandi eka mbere n'ayafise uburaro abanyeshuri barekuriwe kwigamwo nabaronse amanota angana n'110 ku 200 mu kibazo cya leta gikorwa n'abanyeshuri barangije umwaka w'icyenda I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Ejo ku munsi wa gatatu abana 6 bararungitswe icese mu kigo cy'ibohero biyongereye ku bandi barenga 10 mu kiringo cy'umwaka abarongoye iryo bohero basaba abagira neza kubandanya babafata mu mugongo kuko abana barerewe mu gasho bahura n'ingorane nyinshi n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse ari mu Burundi
Banyana biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara. Kubera umwana mubanye mu ibohero si byiza. Ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana umugumana.
Uyu ni umwe wakenyezi bapfungiye mu ibohero rikuru ry'ingozi. Umwana wiwe ari muri abo bana bagira barungikwe hanze y'ibohero. Devote asingira nkabo umuyobozi w'iryo bohero ati ikibanza cy'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu aca musohora. Dufise abana batoye bashika 20. Ubagire batwara abana 5 acyasigara abana 15 kuri nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe isanzwe abafunzwe umubyeyi ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakorere ngaha kuko mu ibohero saha abana naho wakoze cyane
abavyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana uyu yarahatungiye abana 2
na saba imana ati imana yo mpaka kafuma abacana mwiriro nkasikara ndumwe bararyo ubugari ubugari bwonyene bakaburya ko biharage nta magara meza bari bafise
oya nakayi
oya kayi ntibashobora ho karonko uri mwibahero boro nkakayi babandikiye ubugari nibiharage banje bari bamaze gukora rafu yo bampa ntiyashobora kubatosha barya cyane
bako magara manga
amakarama 3.5 y'ibiharage na 3.5 yubu ayo yabahaza mu kiro no kumuranga umwana ntutse yuko ari kuri nyina goma ashaka kujya
abandi babyitwaganiriye bashimangira cyane cyane ku indero y'abana atari nziza mu ibohero
usanga umwana afise ibintu akenera ntabironke ubwambere abana barakenera utuboga kugira ngo bashire ku byo biharage baturose hamisha kabiri abana barakenera ubuyi kandi sha gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhutu uko umunyororo ntashobora kuronka impuzi yo kwambika umwana ikirenge ibyo byose rero indero y'umwana nayo ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane
mu ibohero rabona biva mu ngitandukanye umwe wese avuga umugore avuga icyo yishaka wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hana kivuga umengo ni kiyiza ashisanga oya hasi heza
abo bana bavuye mu ibohero bacha bajanwa kurerergwa mu kigo mfata kibanza cha Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi basanze yo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze Eric ni mubona rongoye ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajana mujyango wakomokamwo hakaba nabandi bagumana
abo bishoboka turabarandaranya mujyango gato bajana mu mujyango ya hariyo nabandi kubera cyaha umuvyeyi aba yasize akoze kugatumba atamashaka kumutora kubera ibintu njya mugana yavuga ati umwana w'imbe bazirwa nkagwanye hari nabavyeyi babo ntibavyishimira tubasubije iwabo kubera mama afise umutima uhagaze kubera ati umwana wanje bazava mugira nabi kubera cyaha nakora
abo bavuye mu ibohero niyo bashitse mu bigo biragoye kubahindero kakunze Claudia yitivye nyifato n'imibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo
usanga abo bana kenshi bafise inyifato y'ukwiheba bakora avuga ibyo bagombye ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye umwana ugasanga afise ibibazo nyene byo mu mutwe ugasanga ntatahura ugasanga no gusubira agasubira inyuma kubera urumva bayugaranye ntagerageza kumugira umwana afise inyifato nziza
mu byo bafasha abo bana ari ni harimwe kubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ivyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri cyo kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nko tuvyigane gonerike ni mubona akirongoye
administration yo duha nka tere ahanyene hafi kugira nya tere twebwe twubake aha turi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere byatwubake kugira turonke ahantu tuba hiwacu
igihugu cy'u Burundi gifite amabohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babukwabo abo bana ba mu mabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
tubibutse nshuti mwese kamunika muri abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isa amenya i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima uyu munsi turavuga ku ngwara ya autisme Jeanne Mukankusi araganira na muganga Leonard Kagabo akurikirana abarwayi iyo ngwara akaba kandi yarayikoreye ubushakashatsi aho yiga muri kaminuza mu gihugu cya Canada tubatega amatwi
uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme muganga Leonard Kagabo wiga muri Canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro muganga Kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze Eugenia mbanje gusuhuza abakozi b'ijwi rya Amerika ya nkuko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme nkaba nkora n'ubushakashatsi muri Universite y'aho muri Canada
iyi ndwara ya autisme ni indwara ki
indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi ni indwara no kwivana mu muryango ukivana mu muryango we kwiberaho ku giti cyawe ukigunga ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi mu ndimi z'amahanga byita trouble de langage ndumva ruko nayivuga ikabitangira kenshi ahanini umwana afite imyaka 3 kandi nayivugaho nuko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa
tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi kuvuga umwana ntavuga
ku kijyanye n'ururimi akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke
uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza
oya iyo umubajije ikibazo subiramo uko wakivuze ni nkaho hari akasuku
noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya umubyeyi abibonye yakora iki
kugira umwana ufite autisme mu muryango ni kibazo gikomeye sinavuga ngo ababyeyi ngo bakore iki aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo afite ibyo bimenyetso ni ukwihutira kugera kwa muganga hano mu bihugu byateye imbere nka Canada n'Uburayi bafite amasantre akomeye yita kuri abo bana ariko numvise ko no mu bihugu bya Afurika na Aziya izo santere zirimo ziravuka ari nyinshi ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa y'uko yamufasha ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism kuko we ntiyamushobora ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no gutumuka.
Umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe, wamenye ute ko yigunze kubera ko afite autisme?
Navuze ibimenyetso birukwa byo bigomba no kugaragara, ariko umwana ufite autisme agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane. Muri by'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona arigunze. Ikindi ni uko we uburyo ababona isi tubamo abafite isi yihariye. Ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi, gukina n'abandi. Urabibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira, we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize ingunge. Ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye, ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba. Ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro, wahita arakara ako kanya ukabona arirumye, ukabona avugije induru, ukabona nawe wahahamuka. Ashobora no kugira inagresiyo kuri we iyo atakubonye ubwe ashobora kwikubita nangwa akiterura akikubita hasi, cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka. Nabyo bibaho. Izo reaction ze fizike ziba ari no kontrole ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu ukabona yikubise hasi. Ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotary mental. Nuko ubwenge bwe ntabwo buba bugiye
ntabwo bukura neza nk'abandi
bana. Ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje. Natanga urugero nko gucuranga gitari, ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize ko muri universite. Wowe uyu muciriye amarenga ntabwo ayumva. Umucira amarenga ukagira ngo ntibimurenga. Niyo mpamvu bagomba kumuba iruhande. Ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho, ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma. Ikindi bagomba kwitonda ni umwana ashobora kugira nk'urumuri ushobora kumutera ibibazo, amajwi gusakuza, yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba, cyangwa se akenshi ni nk'amahoderi cyangwa ibintu bimwe na bimwe
impumuro. None se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira?
Iyi ndwara ya autisme baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho, nta n'urukingo.
Ni ukwita kuri ibyo bimenyetso gusa.
Akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango, kuko usanga niba umwana umwe yarayigize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira. Ikindi gishobora kuyitera ni imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko. Uti rero iravurwa igakira, nta muti wayo uhari, nta n'urukingo. Gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso. Umwana atangiye kwiruma, kwikeba, gusakuza, ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha, ariko nta muti ubwawo wa autisme ubaho.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Leonard Kagabo kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara ya autisme. Murakoze cyane.
Rayon Sports yaronse itike yo gukina kimwe mu ca kane cirangiza mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF Confederation Cup. Rayon Sports yatsinze Young Africans yo muri Tanzania igitsindo kimwe ku busa i Kigali. N'ubwa mbere ekipe yo mu Rwanda igeze muri kimwe ca kane ca Confederation Cup. Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamilindi yabajije umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika adukurikiranye n'amakuru ya sport mu Rwanda Jean-Claude amusobanurira rero ukuntu Rayon Sports yabishyizeko. Tubatega amatwi.
Ikipe yo mu Rwanda ihageze nyuma yaho CAF ivugururiye stati cyangwa se formule yo gukina hazamo amatsinda. Ariko nakubwira ko mu mwaka wa 2023 ikipe ya APRFC igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Aho ngaho ariko ni muri rya rushanwa bitaga Coupe de Coupe, mbere y'uko rihuzwa rero guhari mbere y'uko rihuzwa n'iringi rya Confederation Cup bikaba ikintu kimwe. Uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye. Hari irushanwa ryabaye ya mbere, hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe aribyo bitaga Cup Winners Cup, hakaba n'iryo bitaga Moshu de Chief Abiola rya gatatu. Hari amarushanwa atatu ariko ubu ngubu byarahindutse, hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine. Hari Confederation Cup, hakaba na makipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se Ligue des Champions muri Afurika. Ubu rero muri formule nshya nk'uko wari ubivuze nibwo Rayon Sports ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza, aho bakiri umukino ubanza no kwishyura. Ikipe Rayon Sports rero ikaba yabigezeho uyu munsi imaze gutsinda ikipe ya Yanga kimwe kubusa igitego cy'umurundi Bimenyimana Bonfils bakunze kwita Caleb akaba yagisize ku minota 18 w'igice cya mbere amakipe yakomeje rasatirana kugira ngo Rayon Sports ikiremo ikindi cya kabiri cyo gushimangira intsinzi Yanga nayo ishaka kubyara kwishyura kugira ngo inzozi za Rayon Sports izibangamire ariko umupira urirangira kimwe kubusa Rayon Sports irangiza iri ku mwanya wa kabiri muri itsinda rya kane aho USM Major muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sports yakinaga na Gor Mahia na Yanga USM RG yakinaga na Gor Mahia mu kino bere muri Algeria aho warangiye rero USM RG itsinze Gor Mahia bibiri kuri kimwe aribyo byatumye USM RG irangiza iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota 11 mu mikino 6 Rayon Sports ikaza ya kabiri n'amanota 9 mu mikino 6 Gor Mahia ni ya gatatu ari ku mwanya wa gatatu ntacyo imariye no gutaha Gor Mahia muri Kenya n'amanota 8 mu mikino 6 hanyuma Young Africans yo muri Tanzania izari ya kane n'amanota 4 mu mikino 6 ni ukuvuga ngo USM RG Rayon Sports zirazamutse muri kimwe cya kane kirangiza Gor Mahia na Yanga ziratashye
Shuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikijwe na Loise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.